Mirandillo y Villamérica. Radio Villamérica de Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenie Mukamusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru mwateguriwe na radio yanyu. Muri Tanzania abana bagera ku 1500 baturutse inkambi ya Nduta bajya mu byaro gushakisha imibereho biturutse ku bukene bw'ababyeyi.
Umukazi w'umubyeyi n'utwa Puke yabivanye n'ubukene abise arashobora kucatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasa ukazisanga ingenzi za Kenya mu rugo.
Ubu ni umwe muri abo babyeyi. Muri Guinea abasirikare baheruka gufata ubutegetsi biyemeje gushyiraho leta y'agateganyo. Naho Zimbabwe yasabye abakozi ba leta kwikingiza COVID-19 cyangwa bagasezera ku mirimo. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yo kuri iyi saha turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ubuzima muri Zimbabwe yatangaje ko abakozi ba leta basabwa gufata inkingo za COVID-19 cyangwa bagasezererwa ku mirimo. Niyongabo abahiye inkuru.
Zimbabwe imaze gucandaga gushika ubu abantu miliyoni 2,700,000 yihaye kuba imaze gukingira abantu miliyoni 15 mu mpera z'uyu mwaka. Leta ya Perezida Emmerson Mnangagwa itangaza ko yaguze inshanja zo kwirindikiza cha COVID-19 z'agaciro k'imiliyoni 12 y'amadolari zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Ziyambi yatangaje ko Abanyazimbabwe batazotegekwa kwicandagisha ku nguvu ko yamara abakora mu gisata cya leta bategerezwa gukingira abanyagihugu mu kwicandagisha. Leta ya Zimbabwe ikoresha abantu barenga 200,000. Abigisha nibo bagize igitigiri kinini muri bo. Ziyambi yavuze ko hazogera igihe batazoba bashaka abigisha baticandagishije. Abantu banduye umugera wa COVID-19 bemezwe na leta ni 175,671 mu gihe abamaze gupfa ari 4,493 kuva ikiza cya COVID-19 gitangiye kwiyadukiza mu mwaka urangiye. Abarenga icya kabiri muri bo bapfuye mu mezi abiri arangiye.
Muri Guinea abasirikare baheruka gufata ubutegetsi bagatesha agaciro itegeko nshinga biyemeje gushyiraho leta y'agateganyo. Wahiani Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo ry'uko hagiye gutunganywa leta mfata kibanza muri Guinea ryashikirijwe mu nama yabaye hagati y'abasirikare n'abategetsi bari basanzwe bari muri leta ya Perezida Alpha Conde ubu afashwe imbohe kuva ku munsi wa Mungu. Umusirikare mukuru yafashe ubutegetsi Mamadou Doumbouya akaba kandi umuyobozi mukuru w'umugwi w'ubumwe n'iterambere CNRD avuga ati twifuza ko ibikorwa byo gutunganya leta mfata kibanza bikorwa mu kwizera Guinea nshasha y'ubumwe n'iterambere. Doumbouya yongere avuga ati nta guhiga canke gufata abategetsi bakuwe bagasubirizwa n'abasirikare mu gihe cya kudeta bizoba. Abasirikare batambagaje ubutegetsi bavuga ko uwo mugabo w'imyaka 83 atakibi bamukoreye kandi ko abandanya kuvugana n'abaganga biwe. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze niho Perezida Conde yatsindira ikiringo cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yaho ahinduriye ibwirizwa shingiro kugira ashobore kongera kwitoza. Ayo matora yatumye haba imyerekano igizwe n'uruhagarara mu gihugu cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibihugu bigize ubutunzi bwa Afrika y'uburengero ECOWAS baranebaguye iyo kudeta muri icyo gihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi kwa kabiri aragenderera leta New York n'iya New Jersey kwirebera ibyononwe na Serwakira Aida. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibisigarira by'igihuhusi Aida byateye imyuzure n'imiyaga igenda iratema itongora muri ako karere. Biden ejo kuwa mbere yaratangaje ibihe by'amakuba mu bice bimwe bimwe by'amaleta ya New York na New Jersey byasinzikajwe bikomeye n'igihuhusi Aida mu ndwi irangiye, byatumye leta ya Amerika isohora amafaranga agenewe gufasha ayo maleta. amafaranga azohabwa abagira imirimo y'ubudandaji n'abanyagihugu basanzwe mu bice bitandatu byo muri leta ya New Jersey hamwe no mu bice bitanu byo muri leta ya New York aho imvura isegenya yateye imyuzure mu mabarabara mu mazu n'amamangazini igihugu si aida cyahitanye abantu batari munsi ya 50 mu leta 6 ari mu buseruko bwa Amerika harimo abantu 27 muri leta ya New Jersey na 13 muri leta ya New York inyuma yuko ico gihuhusi kiriciye rigacika muri leta ya Louisiana iri mu manuko bw'igihugu aho cyahitanye abantu batari munsi ya 12 cyashitse ubwa mbere muri iyo leta kivuye mu kigobe cya Mexico muri leta ya Louisiana abantu 200,000 bashobora kuzoba badafise umuyaga nkuba mu kiringo cindwi zitaringi
ari ramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi barakoze Oriane Tangishaka na Fide Niyongabo bayatugezejeho iyi ni radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Muri Tanzania abana bagera ku 1,500 batorotse inkambi ya Nduta bajya mu byaro gushakisha imibereho kenshi biterwa n'ubukene bw'ababyeyi. Ishyirahamwe Save the Children rishinzwe uburezi muri iyo nkambi ya Nduta ryatangiye gushakisha abo bana no kubasubiza mu miryango yabo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Induta muri Tanzania James Jovin.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamali Abdalla mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi muri zo harimwe ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azatubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Bijiji sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa sisi tuko tayari kufika mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakao kuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswe muri iki gihe.
Ni ukuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira bameze neza kugira ngo babeho canke bajye. Ni ukuvuga umwana amaze kubona ko muhira atankoni iri kuziko atavyo havajya acagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ibyo ashobora kuba yorya byashoboye guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nabo gashusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu ugashusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura.
Ni ukuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'ababyeyi atacafise bigeza ko kuvuga uzosanga kazi n'umuvyeyi nutwa pakeye bivanye n'ubukena bise arashobora kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasa ukasanga ingezi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kenshi uzosanga ari abantu b'imboregwa uzobasanga mu birabo kenshi uzosanga ari abantu bakoze intuzi migorigori. Ni ukuvuga ko amaze kuronka ibyo by'ibiribwa bya pakeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikataze Kenya.
Hariho n'ikindi kintu rege gishasha cyadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira ariko nta byemezo nyezi na turaronka nabyo nyine igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora arayo karisho kwibi ayo matohoza kikaya korera ko cyaraba kwarize cyaiko taribye kandi barabana nyene batiri bato bato bari munsi y'imyaka 10.
Mu gihe shyira hamwe Save the Children irimo gufasha abana abo bandi barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyira hamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronza ifashanyo zihagije cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta ya Tanzania rero nitezure kuko tuyunga muhambi abandi bakajya mu boyi iyo mu bisagara abeshye amazi imisi batoroka twasabye leta nk'umubyeyi.
Icyo twasaba rero twasaba UN umubyeyi wacu arabe ukuntu byogenda niraba ukuntu yo
ukuntu yobigenza hazogera igihe nabandi bazoze barapfiriye kubwo kubwinzara bagenda kuraba kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane
ishira hamwe Save the Children ifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kujya imyambaro n'ibikoresho byo ku ishure ariko hakurikije bitegira bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Muri Guinea uyoboye abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé akomeje gushyira hagaragara imigambi ye. Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya yijeje abanyagihugu ko bazashyiraho leta y'ubumwe izatunganya inzibacyuho. Yabwiye kandi abashoramari mu gihugu cye ko igisirikare kizubahiriza amasezerano asanzweho. Kuri uyu wa mbere Lieutenant Colonel Doumbouya yahuye n'abaminisitiri n'abategetsi bakomeye ba leta yavanyweho. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Temistoke Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uyu wa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya 2 z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo. Ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Video igaragaza Bwana Condé yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Condé mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19 igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Condé wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri 40 kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'ibyabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Condé bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Kondé arekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Kondé agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Kondé yakurikiranye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje kubyerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistoke Mutijima. Nongereho ko umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Kondé bahanganye kenshi mu matora, Sedou Darain Diarra wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Perezida Lansana Conte uyobora ishyaka UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, yatangarije radiyo y'Ubufaransa RFI ko yakiriye neza impinduka, yishimira ko abasirikare batahutaje uwo bavanye ku butegetsi, asaba ko abayoboke be bafunzwe bafungurwa bwangu, akanavuga ko yiteguye gutanga umusanzu wo kugarukana demokarasi muri Guinea. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika. Abigeme n'abakenyezi bakunze kugira ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biturutse ku kutamenya ibijyanye n'ibyo bice by'umubiri. Umurundikazi Samantha Ninahazwe uba muri Leta ya New York inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imyifatire, avuga ko kudasobanukirwa biterwa n'uko nta biganiro biba hagati y'abana b'abakobwa n'ababyeyi babo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Murakoze cyane, reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mumpaye. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura, amashuri y'intango nayagize kuri Ecole Internationale de Bujumbura, hama mbandaniriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijyanye n'amagara ajyanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye, ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijyanye n'amagara y'ibihimba birondoka.
Ego Samantha, urakoze cyane kutwigira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka?
Ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika, nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijyanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto, bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nja gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka badakunda kubiganira kubera mu micokama yacu, bavuga ngo biteye isoni, hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko cyangwa ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none, cyangwa bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi cyangwa batanabyumvana neza.
Ego urakoze cyane. Hama tumwe mu turere nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifite akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi, ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko, ariko tumwe mu turere tundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuwe?
Kimwe mu bintu ngo bishyira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka, akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura. Hama ikindi cyifuzo cyanje ni uko twokwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda. Aho rero akaba ari mu myaka ya 12 cyangwa 13. Kubera nkifise imyaka 15, twahora tujyana n'umwigisha wacu wa biologie kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha kugafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida ngicyo namye nibaza kuba kera ni gituma mwizi bikorane haza gusaba hungu niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu
ego uratanze uturere tw'ubutinya nka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye canke mwo bigira cyane cyane kubavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane
cyewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwe n'umurundi kazi n'amasanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi shaka kwegeranya ababyeyi bacu nongere nyishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga kubera tutabigishwe tukiri bato canke tutanabiganirije ntitutanabiganiriye n'ababyeyi ucawumva ko nabo batabiganiriye n'ababo ni nacyo gituma batazi naho bobihera mugabo tugiye hamwe tuzoronka ibyo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe mfasha n'abandi dukorana ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no kugwaruka
ego no kuvuga ko wewe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nk'uko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugururira batugurura ico kiyago n'abana babo niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo
ego
ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize kubijyanye n'ibimba byirondoka kubijyanye n'amagara y'ibimba byirondoka barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera kuri ayo makenga mubishura mute mubona ho kugwiye
ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye umwana uramwereka inzira nziza na mbi ukanamubwira igituma utamubwiye igituma ntacyo azoba umufashije uzoba uri ko umuta mu rudubi hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijyanye n'imibano mpuzabitsina kare niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza nk'akarorero nije kuri kaminuza ya Hunter hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'ibyigwa by'umushaha ibyo bita psikoloji muri ivyo nyene naho nkaba nasanze biri mu byo twagiye turabona
urakoze cyane urakoze hama kuri wowe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka kuyihe myaka ni ryari umwigisha canke umubyeyi canke umurezi yotangura kumubwira ibijyanye nabyo
umwana wese akwiye kwigishwa ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka kuva akiri muto dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina byagenerewe hajya hasi mu magara agapipi agatiti umuswapi ibyo byose siko byitwa twari dukwiye kubyita uko bisanzwe byaragenewe kujya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye isoni bikavugwa nk'ibintu bisanzwe urumva rero bijyanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha dufate nk'umwana w'imyaka ibiri turazi ko yumva ibintu akabisubiramo atanazi n'icyo bivuga hama uko agenda arakura niko utangura atangura kubaza ibibazo umuntu hama uwo muntu akwiye kwishura atago aburini. Tuta inze no kujakure, abakoga benshi ntibigishijwe ukuntu binyoga ku gitsina. Hari abo twumva ko bakoresha amasabune akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina. Hama kandi karorero no utanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza aroza igitsina adashiramuye. Nibyo byose bintu hama tukishije.
Ibyo bintu ni ibintu bihambaye cyane tutakunze kumva na gato. Kwigisha umwana w'umukobwa ngene yisukura, umwana w'umuntu ngene yisukura, koko ni byigwa, ni inyigisho zikwiye gutangwa, kuko ndakeka nkuko wabivuze ababyeyi usanga icyo kiyago atari cyinshi hagati y'abana babo nabo. Kumbure ni naho ibibazo bimwe biza, byaba ari by'amagara yabo, ugasanga baratangiye kugwara indwara zitandukanye. Kumbure uraza kutubwira zimwe muzo baca bagenda baragwara kubera byo. Kumbure waraganiriye nabo, warashoboye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganira ko. None nkuko wari kurabivuga, umubyeyi yotangura amubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu, itandatu, kugira amutegure kumenya ibyerekeye amagara yiwe n'ibimba byirondoka, amajambo yokoresha ni nk'aya.
Kuva ku myaka itanu gushika imyaka munani, byo babyiga umwana yigishijwe ko umubiri wiwe udoza urahinduka buke buke. Akarorero notanga nuko umwana afite imyaka indwi atangura kumota mu kwaha, bikaba ari ibintu bishika inkabuzo, akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi muri iyi minsi, cyane cyane kubera ubuhinga bwa none. Hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyine, nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa.
Ego, nukuvuga ko ucuvuze nuko Kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha, aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo muvyeyi ko gutangura icyo kiyago.
Ego.
Uranavuze kandi ikintu gihambaye cyerekeye ako karyo abaronse, kuko nasigurira uwo mwana yuko umubiri wiwe ugiye guhinduka, agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe. Uti rero ni naho karyo ko kumubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa, ni ikintu gihambaye uvuze. Ahama rero kandi wavuze ku bijyanye n'umubyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe. Hari ababyeyi usanga byoroshye gukora, ugasanga aratanguye icyo kiyago, araganirije umwana wiwe, Kumbure ni ikintu kimworohera. Ariko hari ababyeyi bigora cyane. Hari ababyeyi bavuga bati, "Ibyo ntabyo nigeze numva umubyeyi wanje ambwira, Kumbure ni ibintu biteye isoni, umwana wanje nina tangura kubimuganiriza ntazonyubaha." Hari bitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka ababyeyi boronka, kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo, ibintu bitanguye guhinduka, nabo nyine batinyuke bave muri ayo masoni baba bafise nk'ababyeyi. Hari bitabo n'izindi nyigisho bashaka kuronka boziro nka he?
Ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu Burundi ntabyo ndaronka. Mugabo nk'uwoba ariko aratwumviriza akaba afise ibyo yoba asanzwe azi, yonja kara akampa ibyo noza nakoresha. Mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike icyo gitabo. Nkaba nari nshaka rero gutera kamo abanditsi b'Ikirundi bumfasha tukajya hamwe tukandika ibyo bitabo biteza imbere urwaruka rw'i Burundi nabo, nabo muri diaspora. Nashaka kongera ko ngire ababyeyi bafise abana bavuga icyongereza cyangwa n'igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri Amazon cyangwa muzonyandikire nzobafasha kurondera.
Yego, urakoze cyane Kumbure, wo cyufatira aho kakajye ko gutanga telefone zawe canke aho bo kuronka kumburuka na bumenyi. Samantha nini nahazwe bo muronka he?
Urumva, ndashobora kubabwira kuri Instagram yanjye, ni urubuga rwa Instagram. Iryo zina riri mu cyongereza ni The Burundian Sex Educator.
Aho ni ku rubuga rwa Instagram. Ahandi hoho haba kuri telefone ya WhatsApp cyangwa kuri Facebook, handi bo kuronka ni he?
kuri ndafise na email boshwa kundongako hama ni the Burundian sex positive educator at gmail.com.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mbashimiye cyane kuba mwahisemo kurikira radio yanyu kimwe na bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubagezaho. Washyize hamwe amajwi ni Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikorongo ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese ibihe byiza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Thank you.